ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wa3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya gatano muri kumwe na Jeffrey Mutagoma
na Frederic Nkunikije na Angel Ndabaramukije ikaze mu biganiro byacu.
Impunzi z'Abanyekongo zikomeje kwambuka zihungira muri Uganda.
Barikuza bafite intwaro ngo sohoka, numara gusohoka barakujanye abimaniro koye baracikanyije bakiruka.
Uwo numwe mu Banyekongo bahungiye muri Uganda barahunga iki? Ni inkuru irambuye turabye baha mu kanya. Zimbabwe abapolisi bakoresheje imyuka iryana mu maso gutatanya abatavuga rumwe na leta bari mu myigaragambyo. Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakomoka mu gihugu cya Eritrea barasaba ubuhungiro muri Uganda nyuma y'ibyumweru bitandatu bamaze muri icyo gihugu. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagize akanama gashinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko uyu munsi bumvise ubuhamya bwa ambasaderi Gordon Sondland, umwe mu byegera bya Perezida Donald Trump. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere ariko yuko tubagezaho ayo makuru tumaze kubabwira, reka tubanze tubabwire avugwa hirya no hino ku isi. Frederic Nkundikije ari hano muri studio.
Urakoze Jeffrey. Aya makuru tuyatangurire mu gihugu cya Zimbabwe, aho abapolisi bambaye inkinzo bakoresheje imyuka ibabaza mu maso mu gushwiragiza abantu bakoraniye ku murwa mukuru Harare bashaka kumviriza ijambo umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta yategekanya gushikiriza. Abatari bake muri bo batunzwe nayo bameze bahunga iyo myuka mibi hamwe n'ibihiri abapolisi bariko barakoresha mu kubashwiragiza. Abatetsi bari batangiriye amayira yose agana ku nyubakwa z'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Movement for Democratic Change, imbere y'uko umukuru w'uyu mugambwe Nelson Chamisa ahashika gushikiriza ijambo. Abanyazimbabwe barashavuriye Perezida Emmerson Mnangagwa atashoboye gushyira mu ngiro imigambi yemereye abanyagihugu yo kunagura ubutunzi hamwe no gushyira imbere umwidegemvyo. Chamisa gushika ubu ntiyemera ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Imyiyerekano yonyene imaze kwemerwa mu gihugu cya Zimbabwe ni imyiyerekano itunganywa n'imirwi ishyigikiye leta ya Zimbabwe, mu gihe iyindi myiyerekano yose y'amashyirahamwe y'abakozi hamwe n'amashyirahamwe yaharanira agatari akazi na muntu yagumye iburabuzwa n'abapolisi. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yahawe agashimwe k'amahoro uyu munsi ku wa gatatu yateye akamo abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni kabasaba gutora ego canke oya mu matora kamarampaka yo gushinga intara hisunzwe ubwoko. Ayo matora ari mu nzira ya demokrasi igihugu cya Ethiopia cyafashe nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Ayo matora kamarampaka yasabwe n'abanya-Ethiopia mu bwoko bw'aba Sidama ashobora guha ivyiyumviro abandi vyo kwishingira intara zifatiye ku moko kandi ashobora gutuma indyane zifatiye ku moko ziyongera. Ingingo zikomeye zo guhindura ibitari bike mu gihugu cya Ethiopia zashikirijwe na Abiy kuva gifata ubutegetsi ziramaze guha akaryo bamwe mu banyagihugu bo mu moko arenga 80 ko gusaba ubwigenge. Abanya-Ethiopia bo mu bwoko bw'abasidama bagize ibice 4% by'abanyagihugu. Umurwi w'igihugu jejwe utunganya amatora waratangaje ko abanyagihugu bashika miliyoni 2,300,000 bamaze kwiyandikisha gutora muri ayo matora kamarampaka. Muri kumura bandanya kuviza iradio Ijwi rya Amerika. Ingingo izofatwa kuvyerekeye abanya Eritrea babakinye umupira w'amaguru bariko basaba buhungiro mu gisagara ca Jinja mu gihugu ca Uganda gushika ubu ntiramenyekana. Abo bakinyi bahunze bavuye mu hoteli barimwe mu gihugu ca Uganda gihe amahiganwa yariko arabandanya. Zari bitekanijwe kwabo bakinyi bakinira ikipe igihugu cabo mu ihiganwa ry'abakiri bato bafise imyaka iri munsi ya 20 mu kwezi kw'icumi. muri zindwi zitandatu zirangiye abo bakinyi baguma bava ku muhana bimukira kuwundi kugira ngo ntibafatwe n'abakozi b'igihugu cha Eritrea bari muri Uganda nkuko umushikizi wa manza wabo yabibwiye iradio Ijwi rya Amerika. Kimberly Motley umushikizi wa manza w'umunyamerika yanonosoye amategeko mpuzamakungu aburanira abo bakinyi bane avuga ko hari amakenga ko abo bakinyi bashobora gusubizwa mu gihugu cha Eritrea aho bashobora gufungwa bakana kubagurwa abategetsi mu gihugu cha Uganda nacho barishura ku bibazo iradio Ijwi rya Amerika yari ifise bijanye no kumenya amakuru y'imvaho yerekeye abo bakinyi. Muri leta z'umwe za Amerika mu rwi bashinga amateka ujejwe iperereza uri kurumviriza umwe mu bategetsi bakomeye afise ico ashikiriza kubijanye n'ibirego byagirizwa president Donald Trump. Trump yagizwe ko yakoze ibishobotse byose kugira ngo ahimirize igihugu cya Ukraine kugira ngo gitohoze ivyaha vyikekwa ku banyapolitiki batavuga rumwe nawe. Ambasaderi aseruka ya leta z'umwe za Amerika mu bihugu bize ishiramwe rya Buraya Gordon Sondland niwe abaye isura ya mbere yarafise umurongo wa telefone avugira nako na President Trump bidaciye ku bandi bantu ashikirije ku mugaragaro ivyazi ku birego vyagirizwa Trump muri iryo tohozwa rirongowe na demokrata. Nkuko yandi masura yabishikirije, Sondland yaravuganye na President Trump akatari gake kuva hagati mu kwezi kw'indwi gushika hagati mu kwezi kw'icenda. Muri make Sondland ariko avuga ko President Trump hamwe n'abandi bafasha biwe bagize uruhara mu guhimiriza igihugu cya Ukraine ngo gitangure itohoza kuri Joe Biden umunyapolitike bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yigeze kuba vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika. Idonido y'inkuru nimutangwe mugenzi wacu Venice Nshimiyimana arayigaruka ko mu kanya kari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuri shortwave mirongo migufi no kuri FM muje no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu waisha tu radio yacu voa.com amukurikire aya makuru mukanya turajya mu biyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu byaga bigari tuhereye mu Burundi aho urukiko rw'ubujurire rwa Ntahangwa mu majyaruguru ya Bujumbura ku mugoroba w'uyu wa gatatu rwafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga abanyamakuru bane bigitangaza amakuru kigenga iwacu mu gihe bakomeje gukurikiranwaho ibyaha baregwa. Umushoferi wari watwaye igihe batabwaga muri yombi ugwe agiye kurekurwa. Umuyobozi w'igitangazamakuru iwacu n'abunganizi bacyo mu by'amategeko bemeza ko biteguye kuburana urubanza mu mizi. Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira.
Ingingo ya sentare zubamwe imanza ya Ntahangwa yagiye habona hafi saa 9 z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu. Agnes Ndiribusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bagiye kugumizwa mu munyororo. Umushoferi wabo wa Adolphe Masabarakiza ni wagiye kurekurwa nk'uko ingingo iyo sentare yamenyeshejwe abashingwa manza babo bivuga. Imaze kuja habona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, abatari bake berekanye umubaro bafise hamwe no kubafata mu mugongo. Umuyobozi w'ikinyamakuru kigenga iwacu avuga ko ari inkuru ibabaje cyane mugabita mu cinkokora cyo kimwe nabo bakorana. Antoine Kaburahe:
Pour iwacu c'est vraiment un coup dur, nous sommes tristes suite à la décision prise par.
Kubwa iwacu n'umubaro ukomeye cyane, turababajwe n'ingingo yafashwe na sentare y'ingururizo kuko abamenyesha makuru nta kintu na kimwe bakoze cyo bagumiza mu munyororo. Ubu tugiye guhangana mwido nido ariko kandi ikimbabaje nuko abacamanza atacahana na kimwe bazotora muga mu kurindira abakenyezi n'abagabo bazaba bamaze amezi mu ibohero atampamvu mu nyuma barekurwe nta kundi bitegerezwa kugenda nta na kimwe bazotora kuri ico caha cagaca mutwe cyo gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Numubabaro ariko utaduherengeteza tuguma duhagaze magabo ni mu bihe bigoye cyane nk'ibi abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo babonekera kandi muri wacu benabo barahari. Nurundi rupapuro rw'amateka yitangaza makuru ruriko ruriyandika kandi umunsi umwe hazibukwa ko habaye amenyesha makuru bahagaze rugabo uko biri kose. Abamenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga iwacu bahagaritswe ku 22 ukwezi kw'icumi mu mwaka, bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi aho bafungiwe. Bagirijwe n'icyariho cy'umushikiriza manza wa Repubulika y'Ububanza gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. batawe muri yompi bariko bakora ku nkuru yerekeye umugwi witwaje ibirwanisho wari waje uturuka muri Congo. Umuharire dutabarwanya leta y'u Burundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumbanuko muri Republika ya Demokrasi ya Congo wahavuye wemera ko bari bateye barabagwanyi bawo. Igipolisi cy'u Burundi cyo cyabise abagizi ba nabi gitangaza ko cishemo 14 gifatana inkoho. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke gato hano i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habagize akanama gashinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko. Uyu munsi bumvise ubuhamya bwa ambasaderi Gordon Sondland, umwe mu byegera bya Perezida Donald Trump. Ni mu rwego rwo kureba niba hari igitutu Perezida Trump yashyize kuri Ukraine ayihatira gukora iperereza ku bo batavuga rumwe. Venuste Nshimiyimana aratugezaho inkuru irambuye.
Ambassador Gordon Sondland uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi niwe mutanga buhamya wa mbere wivuganira ku buryo butaziguye na Perezida Trump, witabye akanama kayobowe n'abademokrate gasuzuma niba Trump hari ikosa yakoze ryamuviramo gukurwa ku mwanya arimo. Nk'uko abandi batanga buhamya babivuze, Sondland yavuganye na Perezida Trump inshuro nyinshi kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa cyenda. Ibyo yabwiye akanama bizafasha kumva neza niba Perezida Trump yarakoresheje nabi ububasha afite asaba Leta ya Ukraine kubanza gukora iperereza ku kigo cyitwa Burisma gikora ibitanga ngufu. Umuhungu wa Joe Biden ushobora kuzahangana na Trump mu matora akaba yarigeze kuba mu nama y'ubuyobozi bwacyo. Abadepite b'abademokrati ndetse n'abarepublikani bamuhase ibibazo cyane cyane ko yisubiyeho ku buhamya yari yatangiye mu muhezo, akavuga ko gufatira imfashanyo ya gisirikare ihwanye na miliyoni hafi 100 z'amadolari bifitanye isano n'amaperereza Perezida Trump yifuzaga. Nibutse ko mu kwezi kwa 10 yari yavuze ko ntacyo abiziho, ariko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 Ambassador Gordon Sondland yavuze ko amaze kumva abandi batanga buhamya byatumye yibuka bimwe mu byo yari yaravuganye na Perezida Trump mu kwezi kwa 9. Yahise rero ahindura ubuhamya avuga ko noneho yibutse ko yabwiye umwe mu byegera bya Perezida wa Ukraine akamumenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazohereza imfashanyo ya gisirikare bakeneye niba Ukraine itabanje gukora iperereza ku kigo Burisma. Sondland yatanze ubuhamya bwe mu gitondo, akaba yakurikiwe na Laura Cooper wo muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon, n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga David Hell. Naho kuri uyu wa kane abatanga ubuhamya ni Fiona Hill wahoze ari umujyanama wa Perezida Trump, na David Holmes wakoze imirimo itandukanye irebana n'ububanyi n'amahanga. Ku wa kabiri abakora iperereza ku myitwarire ya Perezida Trump bamaze amasaha 11 bumva abatanga buhamya. Abadepite bagize ako kanama bumvise abatanga buhamya 4, batatu muri bo bakaba baremeje ko bumvise Perezida Trump avugana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 akamusaba gukora iperereza kuri Joe Biden no ku muhunguwe. Lieutenant Colonel Alexander Vindman inzobere mu birebana na Ukraine akaba kandi mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano yavuze ko ibyavugiwe uwo munsi kuri telefone bitari bihwitse kandi ko bitari bikwiye. Yavuze ko kuba Perezida Trump yarasabye ko hakurwa iperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we ntaho bihuriye n'inyungu za Leta Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'umutekano kandi ko bitari mu ngingo we kimwe n'abandi bari bamuteguriye kugira ngo aziganireho na mugenzi we wa Ukraine kuri telefone. Jennifer Williams umujyanama w'icyegera cya Perezida Mike Pence nawe yavuze ko yumvise ibyavuzwe maze abwira abagize akanama gakuri iperereza ko gusaba iperereza kuri Biden bitari bisanzwe kubera ko ari ikibazo cyagombaga gusuzumirwa mu gihugu bitagombye gushyirwa mu bubanyi n'amahanga. Williams yavuze ko mu myaka 14 amaze ari umukozi ushinzwe ububanyi n'amahanga muri White House yumvise ibiganiro byinshi byakozwe n'abaperezida kuri telefone atari ko ntaho bihuriye nibyo numvise Trump yasabaga. Perezida Trump n'abarepublikani bavuga ko igihe Joe Biden yari icyegera cya Perezida Barack Obama yabwiye Ukraine ko azafatira imfashanyo yagenderwaga niba adahagarika iperereza kuri ruswa yavugaga mu kigo Burisma. Kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we, ndetse kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 biri mu rwego rwo gushakira impamvu aho zitari. Abademokrate rero barashaka rwose ibimenyetso byakwerekana ko Perezida Trump yafatiriye inkunga ya gisirikare yabigenewe Ukraine, agasaba Perezida Zelensky gutangaza mu ruhame ko yemeje gukora iperereza kuri Joe Biden na Hunter Biden, ndetse bamwe mu bademokrate barega Trump ruswa icyaha gishobora gutuma avanwa ku butegetsi kiramutse ikimuhamye. Perezida Trump avuga ko imirimo y'akanama kamukuraho iperereza ari nta mumaro, ko ari ukumwiyenzaho, akagira ati nta kosa nigeze nkora.
Urakoze Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru irambuye. Twibutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ko Ambasaderi Sondland yatanze ubuhamya kuva mu gitondo n'ubu kuri iyi saha akaba ari mu nteko ishinga amategeko hano i Washington agitanga ubwo buhamya. Mu kanya turagaruka mu karere tujye muri Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ribajyane muri Uganda, aho abanyekongo babarirwa mu magana bakomeje guhunga icyo gihugu bava mu majyaruguru ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko bahunga imitwe y'inyeshyamba itandukanye irimo Nyatura hamwe na FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamwe mu bahungira muri Uganda baciye ku mupaka wa Bunagana baganira n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Mu gingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshyamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu, abaturage nabo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima. Amakuru aturuka i Beni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshyamba za ADF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha, aho hafi abantu 20 bishwe batemaguwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ibibaye nyuma yaho ingabo za Kongo FRDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba ziranira ubutegetsi bwa Kiyisilamu muri Uganda, ariko akaba zimaze hafi imyaka 20 zarahungiye mu mashamba ya Kongo. Mu byumweru bike bishize FRDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshyamba, ubu akaba zirimo kwihorera ku baturage. Mu turere turi hafi na Rukiro nka Bwito, Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura, amajana akomeje gucika ahungira muri Uganda nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa Uganda.
Tuvuye kabizo bari kwica abantu bereba tugahitamo ko kugira abatwice tukava twahunga tukaza. Nibaza ko bavanga n'abanyatura Adoji karo kuza bagatema gurabanu nuko bakasubira mu mashamba yabo. Nazaga ku manywa na yaba nijoro nijya.
Nitwa Toto, niyo yita Toto. Je mvuye Itongo. Imbamvu FDLR zagiye ziradukura mu mirima yacu. Bakaja baraza kudupia tu buri munsi. Bagatuma turara hanze buri munsi abantu banje bose mugore wanje n'abana bose bagiye barabishye ndabantu burandinge nje nyine guca nabonye rero k'imbere ndavuga ndi wenda nibura kanze nje aha bandi bari abenshi bagiye baravayo tu guco guca bashoboye kwebe tukagumya guhangaza tu turi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga bakaja baradusumbu watu buri munsi hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima twaba turi ngo gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana ugasanga twebwe dusigaye inzara iri kugera ute iri kutwica muri ubwo buryo nk'umugende ati natwe turi abantu ntabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara kandi natwe dukeneye kurya nibakaza bitwaje ibisu bitwaje n'imipanga n'abafite n'imbunda tu bakatwirukaho guco muri ubwo buryo
kubari kuza bafite intwaro ngo sohoka numara gusohoka barakujanye abimanirokoye baracikanyije bakiruka bakagenda barara mu binani nuko Imana ikarinda kudufasha tugatsinda urwo rugamba mu busanzaho nanubu ngubu banari kubajana no mu mashamba ho ngaho muri Kanyamisango banarimo
ibisambo bikuja birasanga abantu mu mirima bikabiciramo ni inyatura kubaziza ubusa kubasanga mu mashamba bakabiciramo
muri ibyo bikeho igisirikare cya Kongo kivuga kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe hashize imyaka myinshi cyane Uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano
kumva ko impunzi ziri guturuka muri Kongo ziri kuza hano mu Buganda ko bazakiraga kavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo kavuga ati yenda nitugira amahirwe naho wenda aho bazatwakira wenda turebe ko twajyama kabiri
no kugira ngo barebe uburyo badufasha kubwo kurya no kushaka umutekano
ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri Uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera ubakaba bakira impunzi zirenga 50 ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato ati kandi izi impunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero binyeshamba zibita abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'Uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane ko aherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye Goma biga kuri icyo kibazo Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi uherutse muri Uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iperereza rishya ryakozwe n'umuryango w'abibumbye ryasanze abana barenga miliyoni 6 ku isi bafunzwe, abandi barahagenewe gufungirwa abimukira. Inkuru ya Lisa Schlein, umunyamakuru rya Amerika uri Geneve mu Busuwisi, turayigezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iryo tohoza riravuga ku bubabare bw'abana miliyoni n'imiliyoni bari mu mabohero bahebwe canke bashizwe mu bibanza by'imfuvyi canke bapfungiwe mu bibanza bigenewe abimukira canke mu bindi bibanza abantu bapfungirwamwo. Iryo tohoza rivuga ko abo bana batse kubwigenge bwabo bari mu bashobora kugeramirwa hamwe no gukumirwa mu bandi. Iryo tohoza rimenyesha ko bakoregwa mabi bakongera bagacugwa bufuni na buhoro. Abagize iryo tohoza bavuga ko abana ibihumbi n'ibihumbi baba binjijwe mu migwi y'iterabwoba hamwe n'iyindi migwi y'intagondwa bahagarikwa n'abategetsi bagafatwa nk'inkozi z'ikibi aho kubonwa ko bakoreshejwe. Manfred Novak muhinga yigenga yayoboye abagize iryo tohoza ryishira hamwe mpuzamakungu ONU yigisha ivyerekeye agateka ka muntu mu makungu kuri kaminuza ya Vienne mu gihugu ca Autriche. Avuga ko gupfunga abana vyotegerezwa kuba ingingo ya nyuma kandi ko bogumizwa mu mvuto mu kiringo gito gishoboka.
In principle, children should not be deprived of liberty.
Novak ati abana mu bisanzwe ntibotegerejwe kwakwa ubwigenge bwabo. Amareta yotegerezwa kurondera izindi nyishu zitari ugupfunga abana. Izo nyishu zirahari. Ikibazo cya politike cyerekeye kumenya niba guhana ari ivyo vyoshigwa imbere mu gisata c'ubutungane canke uburyo bwoshigwa kurushiriza mu kwitaho ukubaho neza kw'abana no gufasha imiryango yabo. Umuhinga yigenga Manfred Novak avuga ko gupfunga abana mu bijanye n'abimukira bitotegerezwa kwigira bibonwa nk'uburyo bwa nyuma. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko imigambi ya leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yo gutandukanya abana n'abavyeyi babo ku rubibe hagati ya Amerika na Mexique biziririzwa n'amasezerano mpuzamakungu ku burenganzira bw'abana. Avuga ko ivyo ari ifatwa bunyamaswa ry'abavyeyi n'abana.
Children should never be in migration related detention. So that
Novak ati abana ntibotegerezwa kwigira baba mu bibanza byo gupfungiramo abimukira. Ivyo ntivyotegerezwa gukoreshwa nk'icitwazo cyo kubatandukanya n'abavyeyi. Hamwe hoba hari ingingo yo kubasubiza mu bihugu baje bavamwo. Hariho ubundi buryo bw'uko bashobora gushirwa mu bibanza aho batamburwa ubwigenge bwabo bagasubizwa mu bihugu baje bavamwo bari kumwe n'abavyeyi babo. Itohoza ryakozwe n'ishyirahamwe ONU rivuga ko abana bambuwe ubwigenge bwabo kenshi bagwara kabonge. Iryo tohoza rivuga ko benshi muri abo bana bumva bo kwiyahura. Iryo tohoza riragabisha ku bibazo byo mu mutwe bishobora kwiyongera inshuro icumi mu gihe abana baba bapfunzwe. Ngo ivyo bishobora gutuma bamwe muri abo bana bapfa hakiri kare mu gihe barekuwe.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru utugejejeho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mukanya gato mugenzi wanjye Frederic Nkundikije aragaruka kubagezaho incamake y'amakuru avugwa hirya na hino.
Nkuko Jeffrey yabitubwiye, iyi ni incamake y'amakuru twashikirije. Twabwiye ko mu gihugu cya Zimbabwe abapolisi bambaye inkinzo bakoresheje imyuka ibabaza mu maso mu gushwiragiza abantu bakoraniye ku murwa mukuru Harare bashaka kumviriza ijambo umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta yatekanya gushikiriza. Abatari bake muri bo batunzwe nayo bamezi bahunga iyo myuka mibi hamwe n'ibihiri abapolisi bari kubakoresha mu kubashwiragiza. Twavuze kandi ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yahawe agashimwe k'amahoro uyu munsi kwa gatatu. Yateye akamu abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni kabasaba gutora ego canke oya mu matora kamaramhaka yo gushinga intara hisunzwe bwoko. Ayo matora ari mu nzira ya demokrasi igihugu cya Ethiopia cyafashe nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Twabwiye kandi ko inyingo izofatwa ku byerekeye abanya Eritrea babakinye umupira w'amaguru bariko basaba guhungira mu gihugu cya Uganda gushika ubu itaramenyekana abo bakinyi bahunze bavuye mu ihoteli barimo mu gihugu cya Uganda igihe amahiganwa yariko arabandanya. Byari bitekanijwe ko abo bakinyi bakinira ikipe y'igihugu cyabo mu ihiganwa ry'abakinyi bato bafite imyaka iri munsi ya 20 mu kwezi kw'icumi. Twabwiye kandi kwaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwihe washinga amateka ujejwe iperereza uriko urumviriza umwe mu bategetsi bakomeye afise ico bashikiriza ku bijanye n'ibirego vyagirizwa Perezida Donald Trump. Trump yagirizwa ko yakoze ibishobotse vyose kugira ngo ahimirize igihugu ca Ukraine kugira ngo gitohoze ivyaha vyikekwa ku banyapolitike batavuga rumwe nawe. Ambasaderi yaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bigize ishirahamwe rya Buraya Gordon Sondland niwe abaye isura ya mbere yari afise umurongo wa telefone avugirana ko na Perezida Trump idaciye ku bandi bategetsi.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri ayo makuru. Dushimire jo ku buhanga bw'ibyuma na Fasil Gabe wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Naho hano kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Frederic Nkurikije.
Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.